Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Niriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatatu itariki 25 z'ukwezi kw'indwi mwaka w'2018 muri studio y'indwi Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri isanga mwumva imisi yose ku munsi wa gatatu tubashikiriza ikiganiro cerekeye amagara y'abantu. Ingwara y'amafyigo iri mu ngwara zisinzikaza abantu cyane kubera kenshi babimenya amazi yarenze inkombe. Muganga mu Burundi Sylvain Pierre Nzeyimana havuga ko ibyo bituma ukuvura amafyigo bitoroha. Ikindi kibazo ni ubukene bw'ibikoresho hamwe n'abahinga mu buvuzi bwayo. Ibyo bigatuma kandi abatari bake bahasiga ubuzima. Ibimenyetso by'iyo ngwara murabimenyereye? Mbega umuntu yokora iki kugira abungabunge amagara y'amafyigo yiwe n'amagara yiwe muri rusange? Ni bimwe mu byo tugiye kugerageza kujya mu idonido na muganga Nzeyimana mu Burundi adufashe kuri kino kibazo. Namwe muhamagare mushikirize ibibazo n'ivyiyumviro nk'uko bisanzwe ni 1-2-0-2-4-4-1-9-9-3-1. Nimero ndayisubiramwo 2-0-2-4-4-1-9-9-3-1. Ikaze mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mingisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Oriane Tangishaka mu kiganiro muri isanga cerekeye amagara y'abantu kuri uno munsi. Ikigo cy'igihugu kijejwe gukurikiranira hafi ingwara z'amafyigo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika CKD kimenyesha ko ibice 10% by'abantu ku isi bagwara amafyigo. CKD ivuga kandi ko abantu imiliyoni n'imiliyoni bapfa ku isi buri mwaka kubera kubura uburyo bwo kwivuza ingwara z'amafyigo. Ibyo biremezwa n'abaganga mu Burundi bavuga ko iyo ngwara iri mu zisinzikaza cyane abantu kuko babimenya amazi yarenze inkombe. Muganga Sylvain Pierre Nzeyimana avuga ko ibyo bituma kandi amafyigo bitoroha kuyavura. Aremeza kandi ko mu Burundi benshi kubw'ubukene bw'ibikoresho n'abahinga mu buvuzi bw'amafyigo bahasiga ubuzima. Yamara muganga turaza kuganira nawe kubijanye n'ukuntu nico abantu bokora kugira ngo bagerageze gukingira amagara yabo, amagara y'amafyigo yabo, na bimwe mu byo bokora mu kwirinda kugwara amafyigo. Rero muhamagare mushikirize ibibazo n'ivyumviro kuri iki kibazo. Turashobora kwakira ibibazo byanyu no kuri Facebook. Adresse yacu ni VOA Radio yacu. Nimero mushobora guhamagara ko ni 1-2-0-2-4-4-1-9-9-3-1. Ndasubiramo, nimero mushobora guhamagara ko mugashikiriza ibibazo n'ivyumviro mukabaza muganga ni 1-2-0-2-4-4-1-9-9-3-1. 0541 99 93 1. Mbere yuko tuje mu kiganiro nyezina, reka tubanze twumve inkuru mugenzi wacu Diane Ndonse yaganiriye muri make na Dr. Sylvain Pierre Nzeyimana kuri iki kibazo cy'amafyigo, mbere yuko twakira muganga tukaja mu kiganiro nyezina.
Amafyigo ni bihimba bibiri biri mu mubiri. Abaganga basigura ko mu gihe akomeye neza ayungurura amaraso agasohora ibyunyunyu bidakenewe bimwe bimwe biciye mu mwanda mutoyi. Eka mbere akanasohora n'amazi arenze ko mu mubiri. Mu gihe rero amafyigo yatanguye kononekara, ibyo ntaba akibikora neza. Muganga Sylvain Pierre Nzeyimana, umuhinga mu bijanye no kuvura indwara y'amafyigo, aratubwira ibimenyetso by'umuntu ayagwaye.
Iyo amafyigo agwaye, ikintu cya mbere kiboneka ni uko ibyo bicafu byateze gusohoka mu mwanda mutonyi bitaba bigisohotse, bigaca bituma umubiri udasubira kumererwa neza. Kigira kabiri, amazi yari mu mubiri arenze ko ntaheza nayo ngo asohoke. Muzoca mubona rero nk'umuntu afite indwara y'amafyigo atangiye kuvyimba, akavyimba amaguru, akavyimba mu maso, bamwe bakavyimba inda kubera yuko inda ica yuzuranamo amazi, bamwe bikabagora ko bahema kuko umutima wabavyimvye canke amaha arimo amazi. Vidose bikaba iyo amafyigo yananiwe atagishobora gukora akazi kayo.
Indwara zimwe zimwe ziri mu bishobora konona amafyigo. Muganga Sylvain Pierre atanga karorero ko ku ndwara y'ivuduka ry'umurindi w'amaraso hamwe n'indwara ziva ku mugera wa sida. Iyindi iza ku isonga ni igisukari, aho ibice 80% by'abagwaye amafyigo baba bayigendana. Eka n'abafata imiti kama, muganga arabagabisha ko ishobora kubangamira amafyigo yabo. Uretse n'ivyo, muganga Sylvain Pierre Nzeyimana aravuga ko umuntu ashobora gufatwa n'iyo ngwara bukwi na bukwi bivuye ku ngwara ya malaria. Iyo nayo ikaba iri mu ngwara zigeramira abantu cyane mu gihugu.
Icyo ngomenya nuko umuntu wese agwaye malaria akwiye kumera amagabo kaje kwivuza kwa muganga akishigwa n'imenyetso, bamuhaye umuti akabona biranze kwa gufata kubera ko ayogwa canke akabona ntashobora kunywa amazi menshi ngo amafyigo yoguma akora neza, acaja kwa muganga kugira amutere iserumu. Bitagenze gutyo amafyigo aca asinzikara. Asinzikaye rero biragoye cyane kugira ngo umuntu ayavure, ariko arashobora kuyavura mugabo umurwayi araremba gose. Rero novuga nti umuntu wese agwaye malaria arashobora kugwara amafyigo nubwo yaba yivuje. Nico gituma n'abaganga ndabahamagarira kenshi kuguma akurikirana abagwaye malaria.
Abantu bose baba abana canke abakuze bashobora gufatwa n'indwara y'amafyigo. Ariko rero muganga Sylvain Pierre Nzeyimana avuga ko abakenyezi bibungenze bari mu mugwa abantu ibangamira cyane.
Kubera yuko iyo umukenyezi yibungenze hari igihe aba impinduka mu mubiri, ivuduka ry'umurindi w'amaraso rikongerekana. Kandi rikongerekana gose ku buryo rimubera intambamyi yo kubaho mbere n'umwana afise mu mbanyi. Ntirigenda ritononya amafyigo. Kandi kenshi gose y'abagore bibungenze muramubona bavyimba amaguru, hari abavyimba amaguru kubera amafyigo agwaye batari kubera imbanyi. Nico gituma abagore bose bibungenze bobona n'umuganga bagitwara imbanyi kandi akabakurikirana kugira ngo abone hakiri kare yuko umurindi w'amaraso uri kuraduga cyane canke amaguru avyimvye arondere neza arabe yuko amatari amafyigo agwaye. Nukuri abakenyezi bibungenze barakarigwa cyane n'ivyo bintu.
Aho ingwara y'amafyigo igoreye nuko nyene kuyigwara ashobora kuyimarana igihe atamusonga yumva.
Umuntu arashobora kugwara ingwara y'amafyigo imyaka 10, imyaka 20 agwaye ingwara y'amafyigo, ukebuke amafyigo aguma yononekara ariko umuntu atana kimwe yumva. Akazogenda kuvyumva ryari? Arembye, amagura avyimvye, akaba ariwe umubwira ati erega n'amafyigo yawe agwaye. Kandi akanabibona kubera yuko no kumwanda mutonyi ntabagisohoka. Agaca avuga ati kumbure amafyigo yanje aragwaye. Ingwara zimwe zibaza z'amafyigo zirahari, ari abantu usanga batanywa amazi menshi, ugasanga baragize utuntu tutubuye mu mafyigo tukazibira aho umwanda mutonyi usohokana birababaza. Ariko abandi bafite ingwara zikaze z'amafyigo nukuri nta mugwa yizokumva kubwira ngo ndababara mu mafyigo, nta na kimwe bayumva ni ingwara itababaza.
Icyo bikoze, uyu muganga w'umuhinga mu kuvura indwara y'amafyigo avuga ko ishobora kuvugwa igakira igihe umuntu yamufashe bukwi na bukwi kandi agacanyarukira kwa muganga. Ariko mu gihugu cy'u Burundi biracari ikibazo kubw'ubukene bw'ibikoresho hamwe n'ikena ry'abaganga. Nuwa amafyigo yamaze gusinzikara gose, birashoboka ko ayasubirizwa n'imiburiburi akaronswa rimwe kuko rishobora kumufasha kugumana ubuzima nk'uko muganga Sylvain Pierre Nzeyimana abandanya abivuga. Ariko ingorane igaruka hahandi ko atabuhinga bwo kubikora buhari mu gihugu cy'u Burundi. Ibujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Arakoze cyane mugenzi wacu Diane Ndonse kuri iyo nkuru yadukoreye, hakaganira na muganga Sylvain Pierre Nzeyimana. Ni nawe rero mutumire wacu mu kiganiro cy'uyu munsi kugira ngo tuje mu idonido y'ivyo twumvise bijanye n'iyi ngwara. Muganga Sylvain Pierre Zeyimana numuhinga mu byo kuvura amafigo akabakorera ku bitaro Prince Jean Charles ibujumbura mu Burundi. Kaze neza mu kiganiro muri sanga muganga.
Ndabashimiye.
Murakoze cyane gose gufata kano kanya ko kuja mu idonido ku ngwara y'amafigo. Mwarakoze cyane kandi no kuba mwaraganiriye na mugenzi wacu Diane Ndonse kugira ngo twumve incamake yavyo, ariko murakoze cyane kongera gufata kanya kuganira natwe.
Ndashimiye naje kubona ingwara y'amafigo mwarayitayeho mukayigira ikiganiro, kuko hariho iri mu ngwara abantu batamenya ko bafise kandi zonona bigashobora no gutuma ubuzima bwabo businzika. Nkinda bashimiye kubona mwagize iki cyumviro cyo kwikarira icyo kibazo cy'amafigo.
Murakoze cyane. None nk'uko twabyumvise mu nkuru, ni kubera iki none amafigo atiyerekana cyane iyo umuntu ayagwaye atagira umusonga, ugasanga birafasha igihe kugira ngo arinde amenya ko ayagwaye? Ni kubera iki?
Ego me nkuvuga ingwara ubundi zigenda zituma igihimba cyononekara buhoro buhoro, kenshi usanga zitababaza. Usanga zitababaza kubera yuko icyo gihimba usanga gifise uburyo bwo kubana uko bikora naho cyaba kigwaye, ugaheza rero usanga umuntu agwaye amafigo ariko kubera yuko agenda nononekara buke buke. Aho ndabivuze cyane cyane ku ngwara y'amafigo iza buke buke, iyo ngwara iza buke buke ntibabaza, kandi ugasanga imaze imyaka myinshi umuntu agahura yarembye kandi atabyo yarazi, ntibabaza kubera iza buke buke. Namwe murabizi iyo ufashe iyo umuntu afise ikintu amaranya iminsi myinshi aragira igihe kimenyera akarondera mbere n'uburyo umubiri ukarondera uburyo bwo kugira ngo icyo kintu ukigwanye, ariko ugatebukananirwa. Ariko iyo ari ingwara ifashe bukwi na bukwi, novuga nti umugwa yasinzikana n'ingoga kandi agaheza akababara, mugabo naye handi ubwo ntambe kimwe babara ntababara. Nje novuga rero ingwara ziza buke buke kenshi usanga zitababaza. Iyo gusa n'ingwara y'ivuduka ry'umurindi w'amaraso idatuma haba ingwara y'amafigo cyangwa ingwara y'igisukari. Umuntu afite ingwara y'igisukari wanashaka ntababara na namwe yumva babara, mugabo ibihimba byo bimwe bimwe bikagenda bironekara. Muri ibyo bihimba rero harimo amafigo.
None ni nko ku rugero ruhe amafigo aba yononekaye atangura kumva yuko hari ikitagenda neza, bimara nk'ikiringo kingana gute kugira ngo atangure kumva nk'imisonga?
Ni ukuvuga nk'iyo umuntu afise ingwara y'amafigo agendana, kugira ngo amafigo yononekare biratwara imyaka, kenshi imyaka 15, imyaka 20, cyane cyane bigashika iyo umuntu adakurikiranwa. Kuko hari abantu benshi yumvise akomeye ataja kwa muganga ntagende kugira ngo bamupime barabe ko adafise ingwara y'igisukari cyangwa adafise ingwara y'ivuduka ry'umurindi w'amaraso. Rero iyo umuntu afise ingwara imwe muri ikaguma yonona bukebuke birashobora gutwara imyaka 15 cyangwa 20, ariko biva ku bantu. Nk'umuntu yasinzikaye, hari n'abantu mu myaka 10 usanga amafigo yamerewe nabi. Rero ni ryari umuntu atangura kumva amerewe nabi? Niyo amafigo atagikora. Iyo asigaye akora, dufate nko ku rugero rwa 20%, niko no bivuga. Iyo asigaye atanu gatonye gusa kugira ngo ahagarara amafigo, niyo umuntu atangura kumva rero impinduka mu mubiri, akabona amaguru yavinze, agatangura ku umuvuduko w'umubiri w'amaraso ikaduga, ibipimo bikaja hejuru by'indwara y'igisukari, agatangura kunanirwa, akumva ibyo yahora ashoboye ntabyo agishoboye. Niho kenshi niyo haheze nk'imyaka 15-20.
Twumvise ko ikarira bose abakiri bato n'abakuze, ikarira bande cyane cyane? Ni uruhe rugero rw'imyaka usanga umengera bakarira cyane, canke ikarira abakenyezi n'abagabo mu buryo buri kimwe?
Ego me kenshi ikunda gukarira abantu bafise imyaka yisumbuye bageze mu zabukuru. Kenshi kubera ko nyabantu ari busanga bafise ingorane z'amagara bamaranye iminsi myinshi, kenshi nababwiye n'indwara y'igisukari cyangwa indwara y'ivuduka ry'umurindi w'amaraso, kenshi iyo ndwara rero n'amafigo ikarira abantu bakuze. Yamara ino muri Afrika iwacu, reka ni buraya, hariho nuvuga indwara ziterwa n'imigera cyangwa ziterwa n'utumikobe n'imikobe. Izo ndwara ndagwakaro nk'iwacu malariya, iyo onyishobora malariya umuntu wese arashobora kuyandura, yaba umwana, yaba umugore, yaba umuntu akuze arashobora kuyandura. Rero iyo ndwara uyigwaye urashobora gusinzika, amafigo arashobora gusinzikara, ibyo nabyo bishikira uwo ari we wese. Ariko indwara y'amafigo buke buke kenshi ishikira abantu bakuze abantu bageze mu za bukuru mbere no vuga nti batanguye gusaza kwera n'ibihimba haragira igihe bigasaza hanyuma rero urumva umuntu agacagira ingwara n'amafiti ambavu y'ivyo rero umugwi w'abakenyezi reka ndagushire ukwawo kwera abakenyezi kwera cyane cyane imbanyi barashobora kugira ingorane ziturutse ku mbanyi umugabo zigakarira amafigo ibyo ni ibintu twashira ukwabyo ndayahandi abakenyezi barashobora kurwara ingwara y'igisukari n'abandi barashobora kurwara malariya barashobora kurwara ingwara y'ivuduka ry'umuhindo w'amaraso cyangwa ingwara iterwa n'umugera wa sida ariko abagore twashira ukwabo abakenyezi kubera imbanyi birazwi yuko imbanyi abagore bafite imbanyi bakarigwa cyane n'indwara y'amatsiko si bose ariko birashika
nabo nyine kumbure tereza kubagaruka ko cyane ariko tukibavuga ko gato ni kubera uwo muvuduka w'amaraso uba uwo murindi w'amaraso uba wabaye mwinshi mu mubiri wabo kubera uko kugira imbanyi canke ni kubera inguvu mu mubiri ziba ari nke ni kubera ikinono
ni kubera ibintu byinshi mbere novuga nti igituma abagore bakarigwa ni ingenda muvano yabyo ntiramenyekana neza ariko bimwe mu byo abashakashatsi babonye nuko iyo umukenyezi yibungenze haraba impinduka mu mubiri umubiri urahinduka uwo mubiri wewe uhindutse hariho ibihimba bikarigwa kurusha ibindi cyane cyane iyo umutima n'imitsi itwara amaraso umurindi w'amaraso ukaduga hanyuma amafigo agaca yononekara kubera iyo mbo hanyuma kandi mwabivuze iyo umugore yibungenze umubiri wiwe ntuba ufise inguvu nk'izo umuntu akibungenze ibyo birashobora kuba bibiri muri bimwe bituma muri uwo mwanya amafigo aca akarigwa gusumbya iyo umugore atibungenze ariko ibyo nibyo neza icyo biva ko abahinga baracarondera ntibaravuga ibituma by'ukuri bituma umugore afite inda akarigwa kurusha abandi mugabo ibyo biyumvira bisunze ibyo babonye basanga ari ibyo by'uko hari impinduka mu mubiri kubera imbanyi
murakoze cyane rwose radio ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda kino ni ikiganiro giha ijambo abanywanyi b'iradiyo ijwi rya amerika nabo nyine tuje ku mirongo dutangure tubaha akaryo duhere ku witwa bigirimana uraho neza bigirimana uratwumva
ego ndabumva
amahoro neza
amahoro cyane
kibazo cyane kiyumviye
ikibazo cyane nagomba kufata muganga ni cyane nabonye manitse kuri paji ya facebook ijyanye n'amafigo ego hanyuma rero nagomba kubaza muganga atubarire ibimenyetso byayo kuko turumva umuntu agenda agwara mu bwo umuntu amenye ikibitera ntamenye n'ibimenyetso byayo yobifata gute yobiterwa n'iki
murakoze cyane bigirimana muganga duga ku ijambo kuri iki kibazo cy'ibimenyetso
ego me ndabaramukije bigirima
amahoro cyane muganga
ego me urumva bigirimana mu bisanzwe indwara y'amasigo ibimenyetso biza iyo amasigo yagwaye amaze igihe kinini iyo amasigo yageze kure iyo indwara igitangura umurwayi nta na kimwe yumva mbere hari abantu bakunda kuvuga ngo urumva ngo ndacika umugongo ngo ndababara mu mugongo nta na n'umwe bihuriye n'amasigo ibyo birashobora gusanga ari uti umugongo rumubabaza kubera akazi akora kubera yuko atanyimenyerezo myinshi agira ariko indwara y'amasigo ubwayo igitangura nta na kimwe umuntu yumva rero iyo igeze kure ibimenyetso bya mbere ni ibihe nari nababwiye kare yuko amasigo ayungurura amaraso agasohora imicafu iri mu mubiri agasohora ibintu bimwe bimwe birenga ko akongera agasohora n'amazi arenga ko mu mubiri ikintu cya mbere umugore acabona rero arabyimba amaguru akabona amaguru arabyimbye mbere ameze nk'ufyonda ku maguru akabona urutoki aho yafyonze yashize urutoki haracokeye icyo ni ikimenyetso kitabesha cyerekana yuko amasigo afite ingorane iyo ubonye ubyimbye amaguru rero ubyimbye amaguru ni ukuvuga yuko hariyo amazi yasigaye mu mubiri amasigo atashoboye gusohora hanyuma rero kandi umugore atabona yuko niyo agiye ku mwanda mutonyi arabona yuko adasohoka neza akabona asohoka make cyane amasohobe haza make cyane akabona ati mbega ibintu biri kandi yanyoye amazi kandi akabona ntasohoka neza hanyuma rero mu nyuma ashobora kubyimba mu nda arashobora rero guca agira ibintu byo kuyogwa akumva arananiwe ibyo bindi bizoza mu nyuma ariko ikimenyetso cya mbere kitabesha nasubiye kwa muganga turabira ko ni ukubyimba amaguru iyo ubonye umuntu abyimbye amaguru cyangwa abyimbye mu maso canke afise amazi munda canke afise amazi mu maha canke umutima wabyinje ucumuga uti uyo muntu amasigo ntayakora neza nico kimenyetso nuvuga bihambaye niko umuntu yorabirako naye handi ngo ari gitangura nana kimwe umuntu yumva arico gituma no hamagerera abantu kuja kwivuza bataragwara umwumva umengo urakomeye umuntu akivuza akomeye kugira basuzume barabe neza ko atangura ibirwaye bagendana kumbure mu nyuma bizava bimukwegera kugwara amasigo.
Urakoze cyane muganga. Hari naho baba abantu bavuga yuko iyo ufise amaso afise icyatsi gitoto canke amaso asa nayadasukuye neza kiba ari kimenyetso, byo nibyo?
Oya, haja amaso ahishira, haja amaso ahishira ni kimenyetso ahubwo cy'ingwara y'igitigo. Nayo amasigo haja amaso ahishira na amasigo ntayimwo. Mugabana nk'umuntu agwaye ingwara y'igitigo ikimenyetso cya mbere amaso gusa no ku mubiri nk'abantu bari inzobe usanga basigaye bahishiye ugasanga umuntu asa n'umuhondo. Iyo ni indwara ikimenyetso ahubwo cy'indwara y'igitigo. Naho indwara y'amasigo ikimenyetso cya mbere novuga ni ikimenyetso cyo kubyimba.
Murakoze cyane.
Yego
me. Reka tubandanye twakire n'uwitwa Ndayishimiye turi kumwe. Ndayishimiye duzijwi tukumve neza.
Ego turabumva.
Kibazo cyangwa icyumviro?
Bo?
Ikibazo cyangwa icyumviro ku ngwara y'amafyigo?
Cyumvi.
Ndakeka Ndayishimiye atategereye neza cyangwa atari karakurikira. Reka tubandanye ku murongo na muganga. Muganga, kubijanye n'izo ngwara nyine twako turaganira tugarutse ku ngwara nk'iya malaria, iyoyo bifise iyihe sano cyane cyane no ku mafyigo y'umuntu?
Ego, ingwara ya malaria ikintu cya mbere itera muzoyibona umuntu agwaye malaria arabiha mu kanwa agaca agira akarezareza mu nyuma akavamo ayogwa. Hajya rero umuntu ayogwa aratakaza amazi menshi atakaza amazi menshi agaheza amafyigo yiwe ntasubire kuronka amaraso ayungurura ugasanga umuntu arabuze nagiye kumanda mutoni kubera yuko aguma ayogwa cyane. Uko kuyogwa rero umuntu agatakaza amazi biri mu bintu bya mbere muri malaria bituma amafyigo agwara. Hanyuma rero n'indwara ya malaria ubwayo kubera yuko indwara ya malaria itera amaraso kuvuga burya izo bita globule rouge ni ziri mu bikota amaraso. Izo globule rouge iyo zononekaye zituma rero zisambutse zizibira uturingoti turi mu mafyigo amafyigo agaca ziba niko navuga amafyigo agaca ziba kubera yuko ubwo globule rouge buri mu maraso buba bwaturitse bugaca bufatana bugaca buzibira uturingoti zo mu mafyigo amafyigo agaca ziba. Ibyo nibyo bibiri bituma malaria ikarira amafyigo. Harimo uko amafyigo aziba hanyuma hakaba uko amafyigo abura icyo akora kubera yuko umuntu aba yatakaje amazi menshi aricyo gituma kwa muganga bashaka kumuha amaserumu menshi kugira ngo amafyigo yiwe asubire akore.
None imiti ku bijyanye no kuvura, imiti isanzwe iboneka ni imiti imeze ite? Niyo kunywa? Ni imiti ifata ikiringo kingana gute kugira ngo amafyigo asubire agaruke kumbure ku rugero rwaho umuntu ayo kumva ko afite amagara meza?
Ego me, nukuvuga mu kuvura amafyigo ikintu cya mbere ukora uvura indwara yatumye ayo amafyigo yononekara. Kubera kenshi amafyigo ntagwara ubwango ngo arwaye amafyigo ya kenshi bituruka ku kindi kintu. Amafyigo yama agwara ari nkurikije izindi ndwara. Rero nukuvura iyo ndwara yatumye amafyigo agwara kenshi rero izo ndwara ni izihe? Nababwiye indwara y'ivuduka ry'umurindi w'amaraso aho naho umurwayi acafata imiti ituma igipimo cy'umurindi w'amaraso igabanuka. Hari indwara y'igisukari umuntu acafata imiti ituma igipimo cy'isukari kimanuka. Hari imiti y'ibinini iyo imiti minini yasenzwe umuntu agacafata imiti y'inshinge imwe bita insulin. Hanyuma hariho indwara iterwa n'umugera wa sida. Iyo ndwara iterwa n'umugera wa sida nayo irabangamira amafyigo. Rero iyo umuntu agenda n'umugera wa sida agwaye amafyigo birashobora kuba bivuye ku ndwara ubwayo umugera wa sida cyangwa birashobora kuba bivuye ku miti umuntu afata. Iyo miti usanga ishobora kuba yorona amafyigo ucuraba rero icyabiteye akaba yicuvura. Hanyuma izindi ndwara ni nk'izo ndwara zituma abantu bayogwa canke bakacibwamo aho ndavuga nk'ingwara ya malaria niyo niyo izamye isonganye iwacu mugabo akaba n'izindi ngwara cyane cyane ku bana bakiri bato niyo abana bakiri bato bagwa ibintu byo kuyogwa no gucibwamo urahezi ukavuje cyatumye amasigo agwara yamara hari ingwara nk'enye itera amasigo rimwe na rimwe ugasanga isigo niryo rigwaye umuntu arashobora kugira ingwara itera amasigo bumenyere amasigo akaba ariyo yononekara ibyo rero ugize igipimo ugasanga niyo ngwara imiti irahari yo kuvura amasigo njye navuga nti ahanini ni kuvura icyatumye ingwara icyatumye amasigo agwara ariko usanze ari amasigo yagwaye ubwayo aho naho urumva n'igipimo ugira ugapima urafata agapande k'isigo kagapima usanze isigo ryagwaye kubera ingorane yavuye mu isigo hariho n'imiti yo kugira ngo umuntu avure ayo masigo
none amafigo agwara icyarimwe iyo tangiye kugira ikibazo canke ni gice kimwe kigwara ugasanga n'ikindi kirafashwe bigenda gute
ego kenshi amafigo agwara icyarimwe ariko hari ingwara z'amafigo usanga zitandukanye isigo imwe ibindi bikayireka hariho nk'ingwara ya kanseri harabaho kanseri y'isigo kandi iyo umuntu agize kanseri y'isigo kenshi akunda kugwara isigo rimwe ni gake cyane mbere amasigo abiri yose agwarira rimwe iyo ni indwara ya mbere indwara ya kabiri ishobora gutuma hagwara isigo rimwe gusa ni indwara y'utubuye tuba turi mu masigo harashika igihe nk'iyo umuntu atanywa amazi menshi umukoye wiwe uri mu masigo umera nk'ukara rwose mudabona nk'iyo umuntu agiye gusohoka akabona asohotse umukoyo ushaka gukara rwose uhishiye rwose hari igihe rero usanga hariho utuntu turi mu mukoyo iyo umuntu atanywa amazi menshi tuca dusigara muri misigo hagaca hakorwa utuntu tw'utubuye tumeze nk'utubuye by'ukuri ibyo rero kenshi bikunda gushikira isigo rimwe irindi ntirishikirwe nibyo navuga n'ahandi izindi ndwara zose z'amasigo zishikira amasigo yombi kandi agwarira rimwe
mu kanya muraza kutwiganira ku bijyanye no guha ifyigo umuntu udusigurire uko biba byagenze n'ingene bishobora gufasha uwundi reka ariko tubanze tubandanye ku murongo twakira abandi turi kumwe na ngoboka uraho neza hello ngoboka amahoro neza
turamahoro
ngoboka ikibazo cy'amafyigo cyiyumvire cyangwa ikibazo ufite ni kihe
uko kandi ngo ufata kode mu karere ka Ngoma mu burasirazuba bw'u Rwanda aho ni mu murenge wa Gashanda ubuzima kandi baza gushimira radiyo y'ijwi rya Amerika ibiganiro ikomeza kutugezaho mu kiganiro muri Ishanga n'iby'agaciro cyane
ego baza ikibazo ngoboka
ikibazo namubaza ese umuntu kuba yakikorera imizigo myinshi akisuma imizigo myinshi buriya byatera amatsiko kuri we akaba yabasha kuyarwara ikindi kibazo ikindi kibazo namubaza buriya hari nk'igihe nk'umuntu nk'abantu barwaye nk'amatsiko wenda bakaba babibwira ko bashobora kunywa amazi menshi ku munsi wenda bakabasha kuba bakira wenda ayo mazi bayanyweye ubwo ngubwo nabyo byashobora kuba byamuvura
reka tubaze muganga
none ikindi kibazo
yego
ese nk'umwana uri hagati y'imyaka itanu kugera ku myaka icumi nawe yabasha kuba yarwara ayo masiko ubwo kintu nashatse kuvuga akenshi njya numva bavuga ngo abantu bakuze bakabasha kwikorera imizigo iremereye bakunda kurwara amasiko cyangwa nk'abamotari bakora nko ku mwuga wa moto iyo badakurikiranye ngo banywe amazi neza cyangwa bafate ibindi bintu nabo bakabasha kuba bayarwara ubwo n'ikintu nashatse kubaza se nk'umwana wenda mutoya nawe iyo ndwara y'amasiko yabasha kumugeraho akabasha kuyarwara
ndakeka muganga yafashe ibibazo byawe urakoze cyane ngoboka urakoze
ndi ngoboka mu murenge wa Gashanda mu karere ka Ngoma
urakoze cyane umuganga duga ku ijambo kuri ibyo bibazo bitatu eti imizigo myinshi yashobora gutuma umuntu agwara amafyiko amazi menshi yofasha hati umwana nawe imyaka itanu gusha kuri icumi wo yoyigwara
yego ndashimiye ngoboka ku bibazo bagije kuko ni ibibazo abantu benshi bakunda kwiyumvira kandi ni ibibazo birashe rero ngoboka ndakuremeshe kwikorera imizigo myinshi ntibituma umuntu agwara amafyiko kuko amafyiko nk'uko nababwiye ni ibihimba biyungurura amafyiko ibirungu biyungurura amaraso bigatuma umucafu uri mu mubiri usohoka ibyo bihimba rero ahantu biherereye mu nda biherereye inyuma inyuma hashira mu mugongo nico gituma kenshi iyo umuntu akita umugongo cyangwa abara mu mugongo ateza ngo amasiga agwaye yamara se amasiga bagwaye kwikorera imizigo biratuma uruti rw'umugongo rubabara cyangwa iyo wikoreye imizigo myinshi cyane ukabara mu ruti rw'umugongo rero hariho kandi n'imitsi usanga iri mu mugongo ya mitsi hari igihe ishobora kubabara ukababara rwose ukibaza ngo amasigo nayo atari amasigo ndakuremeshije cyane kwikorera ntibituma amasigo agira ingorane ariko kwikorera imizigo myinshi bishobora gutuma imitsi yo mu mugongo igira ingorane bishobora no gutuma uruti rw'umugongo rugira ingorane icyo rero nayikuremeshije ko ni ikibazo cya mbere ikibazo cya kabiri kunywa amazi menshi birashobora gutuma amasigo akora neza yego cyane ibyo ndabikwemereye mbere turahamagarira abantu barwaye amasigo cyangwa batayarwaye kunywa amazi menshi kubera iyo unyweye amazi menshi amasigo araheza agakora neza nyamara iyo umuntu amaze gushika ku rwego rw'aho amasigo aba yarushe rwose hari igihe tumubuza kunywa amazi menshi kubera tuba tubona yuko anyweye amazi menshi kandi adasohoka neza ku mwanda mutoya ayo mazi yo cya mugumamo agaca akomeza kubyimba rero ku muntu ataremba amasigo kunywa amazi menshi birafasha kugira ngo amasigo akore neza kandi ndahamagarira abantu bose uwo ari we wese muramubona iyo abantu bariko nino iwacu muri afurika ashushe uzabona umuntu atembera n'icupa ry'amazi abantu bagaca bibaza ngo ni ukwirata gutembera n'icupa ry'amazi kwirata gutembera n'icupa ry'amazi ni byiza cyane iyo umuntu abonye atembera n'icupa ry'amazi bashaka ngo kumutwenga ngo uriko wigira nk'umuzungu ariko si byo gutembera n'icupa ry'amazi ni byiza cyane ko umuntu aguma anywa amazi kubera ugumye anywa amazi menshi uca usohoka ku mwanda mutoni ugasohoka cyane kandi amasigo agaca yungurura neza ndahamagarira abantu kunywa amazi akwiye bishobotse bagatemberana icupa kandi gutemberana icupa si ukwirata rero ngoboka kuri icyo kibazo nicyo kunywa amazi menshi birafasha amasigo gukora neza ikibazo cya nyuma aho uvuge ngo mbega umwana mutoni w'imyaka nk'itanu gusa ku icumi arashobora kurwara amasigo yegoma arashobora kurwara amasigo n'ukuri mugabo si kenshi ariko barayagwara nk'iyo umwana agwaye nka malariya cyangwa nk'iyo umwana agwaye indwara zituma acibwamo cyangwa akayogwa cyane agatakaza amazi menshi amasigo arashobora guca asinzikara yego ariko bino byo kuvuga ngo abamotari kubera abamotari cyangwa abatakisi zero ngo barakarigwa ngo amasigo ngo kubera ngo akazi bakora oya mugabo uruti rw'umugongo rwabo rurakarigwa imitsi yo mu mugongo irakarigwa mugabo ntaho bihuriye n'amasigo
murakoze cyane rwose yego murakoze cyane reka twakire n'uwitwa Fidele uraho neza
yego muraho neza cy' Amerika
turaho turashimye
nje nitwa Rutungisha Fidele ndi muri Kenya hitwa Kitengela naje nashaka kubaza uwo mudogiteri kuko numvise ibyo twari twita ko ari ibimenyetso izo zose z'umugongo yabihakanye nagira ngo icya mbere kuko ngiye sinari hasi n'akaradiyo ashobora kutubwira ibimenyetso bishobora kuranga umuntu uko arwaye amafigo icyo ni icya mbere icya kabiri nacyo nkagira ngo mubaze ese ko duhora twumva bavuga ko umuntu warwaye amafigo ku buryo amaze kororekara rwose ashobora kwiragiza ay'undi muntu wenda bakayamukuramo umwe bagahita bamushyiraho yiwe imwe yononekaye cyane nagira mubaze ese nta ngaruka bitera byo ku uwo nguwo yakuyemo imwe agasigarana iyindi cyangwa se niba uri muntu ushobora kuguheza ifigo yiwe amafigo yiwe cyangwa nabyo ni nka kujya kw'amaraso hari icyo baba bahuje murakoze
murakoze cyane Fidele ku kibazo cyawe cya mbere kumbure wasubira kumviriza ikiganiro neza kuko yasiguye ibimenyetso ariko ashobora no kubandanya bisigura ariko muganga nashaka tuce tugiraho nyene Fidele abajije ku bijyanye no gutanga igice cy'ifigo ukagiha mugenzi wawe hoba hari ingaruka bigenda gute
egome Fidele namushimiye ku kibazo abajije kibazo cy'uko umuntu mu bisanzwe uko Imana yaremye abantu yabaremanye amasigo abiri nagamanda batangaza hari umuntu mugabo nubwo Imana yaturemanye amasigo abiri hari umuntu ashobora kuvukana isigo rimwe ugasanga n'isangane ryashyitse ugasanga wewe uko Imana yamuremye afite isigo rimwe imwe n'abo bantu baba bafite isigo rimwe barabaho nk'abandi bose atangorane aho rero uca wibaza ati ni isigo rimwe rirakora rero cyane isigo rimwe rirakora kandi rirakwiye kugira ngo umuntu abeho gusa Imana yaduhaye abiri iryo rindi ni igihe iryo rindi nzi ko ariko yabishatse ariko igerindi barashobora urasumuntu arashobora kuri uwundi uwundi akabaho kandi ubuzima bw'uwo asiganye isigo rimwe bukabandanya bugenda neza atangoranye nyine icyo gituma uzobona umuntu afise indwara y'amasigo akoroneka ya gose agatangura kugira bwa buryo bwo kuyungurura amaraso bukoreshwe n'imashini yitwa dialyse iyo umuntu agize dialyse haragera igihe abaganga bamubwira ati rero wowe naho ugira dialyse ntuzokwama kuri dialyse hariho ubundi buryo bushobora kugufasha kugira ngo usubire kumera neza ntubandanye ugira dialyse rero tujya tumubwira ati irondere umuntu mu muryango dupime turabe dupime amaraso turabe ko muhuje hanyuma nka kujya Fidele yatanze akarorero k'amaraso kugira umuntu ashobora gutanga amaraso murashobora gusanga hariho umuntu mu muryango usanga muhuje umugwi w'amaraso muhuje hariho n'ibipimo bindi tugira kugira turabe yuko muhuje ibyangombwa ibyo biri mu maraso kugira ngo uwo muntu acaguha isigo ibyo rero birakunda umuntu agahabwa isigo kandi atankurikize n'imwe kuri uwo aritanze hanyuma n'uwo arironse agasubira kugira ubuzima bumeze neza ariko rero hari imiti ataguma afata kugira ngo iryo sigo aronse nirice umubiri ntuce ubona yuko atari isigo ryiwe ngo rice riwusambura aca afata rero imiti ituma iryo sigo rimererwa neza hanyuma rero yavuze ati mbega hari ibintu ntiyakujya ko amaraso nubwo ntiyakujya ko amaraso umuntu muvukana cyangwa umufite icyo musangiye mu muryango arashobora kuguha isigo ariko birashobora no gushika ugahura n'umuntu ataca mupfana ugasanganya n'umuzungu nawe uri umwirabure cyangwa n'umushinwa nawe uri umuzungu cyangwa ugasanga mugabo murahuje arashobora kuguha isigo ibyo nabyo hariyo ibipimo biteye imbere umuntu agira kugira abone abantu bashobora guhuza amaraso bashobora guhuza n'ibihimba kandi ugasanga nta n'icyo bapfana mbere nicyo gituma nko mu bihugu biteye imbere bagira urutonde bayita liste de transplantation ni urutonde rw'abantu barindiriye liste d'attente abantu baba barindiriye kuzohabwa amasigo bayahawe n'abandi bantu bafite icyo bapfana cyangwa icyo bapfana rero nubwo nti amasigo ni abiri nibyo mugabo rimwe rirakora kandi ubushakashatsi bwerekanye yuko utanga isigo rimwe ugasigana irindi atangorane ubwira kandi n'uwo arironse acagira amagara meza akabaho kuko biba bafite amasigo abiri
murakoze cyane rwose tugire kuri aho nyine tuganire ku bijyanye n'ubuhinga bwa dialyse bwo kuyungurura amaraso kugira ngo bufashe amafyigo aba yasinzikaye cyane nk'uko mwabivuze dusigurire ubwo buhinga bamwe baramaze kubwumva abandi ntibaragumva abandi ntibabutegera neza bukora bute dialyse ibyo bita dialyse
dialyse n'uburyo gufasha kuyungurura amaraso no gusohora imicafu biri mu mubiri iyo amafyigo yagwaye atagishobora kubikora rero ubwo buryo busaba iki busaba imashini hari imashini umurwayi tumucomeka ko tumushyize kuri iyo mashini amaraso y'umurwayi akava mu murwayi agaca muri iyo mashini akayungururwa agaca asubizwa umurwayi ibyo rero niyo umuntu afite ingorane y'amasigo amasigo yanonekaye rwose umuntu abwirwa kugira izo dialyse gatatu ku ndwi mu ndwi imwe agenda gatatu akagira n'imiburiburi amasaha ane uko agiye kwa muganga agaca agira amasaha ane amaraso yiwe aca muri icyo cyuma kigahita kikayayungurura kigaca kiyamusubiza ni uburyo rero bwo kuyungurura amaraso bufasha nk'iyo rero umuntu afite ingorane y'amasigo ijya bukwi na bukwi aragira iyo dialyse gushyika amasigo yiwe akire kubera nk'iyo umuntu arwaye malariya atagishobora amasigo yo gukora tuca tumubwira iyo dialyse mugabo tukayigira gushyika amasigo yiwe akire iyo malariya ikize amasigo agakira ugaca dialyse tuyihagarika kubera amasigo yiwe yamaze gukira rero ni uko ni icyuma mwumve ko ari icyuma kiyungurura amaraso y'umuntu iyo mu kibanza cy'amasigo
murakoze cyane rwose kumbure ibindi bibazo biragaruka kuri ubwo buhinga bwa dialyse reka twakire witwa Sengire uramtunga Sengayire uraho
muraho
yego
ni Sengayire ndi Kigali mu Rwanda hano Gikondo ndashimira umutumirwa cyane rwose ku kiganiro tugejejeho bitumye dusobanukirwa kuri indwara y'amasigo ngeza ku byinshi nari kumubaza yagiye abisubiza ariko natanga nk'ikiyumviro igitekerezo kuri iyo ndwara ku byo namaze kumva kuko ubundi bajya baca umugani w'uburyo ngo kwirinda biruta kwivuza kandi
amagara sikara ntayorwa buriya aho kugira ngo umuntu ajye kwivuza yatega amatwi aho gakumva ibintu by'inama yatubwire by'uburyo twakwirinda umuntu akaba yanywa ayo mazi mbere y'uko ayumva yafatwa ahubwo ku muri wo kwirinda akaba yanywa ayo mazi n'ibindi bintu yajya avuga byo kwirinda twateze amatwi twabyumvishe ariko noneho nkaba nasaba ko umuntu wese urimo wumva radiyo ijwi rya Amerika yaba tayari akaba yajya kwisuzumisha akamenya uko ahagaze kuko wumva ko iyo ndwara igaragara hashize imyaka myinshi irenga 15 na 20 ubwo ronge numva umuntu yajya yisuzumisha ahubwo akamenya uko ahagaze akamenya niba ari muzima izo ndwara z'amafigo n'imivuduko y'amaraso akaba azi ko neza neza nta kibazo afite mu mubiri
umuburiza
abantu bari kumva kino kiganiro bari kukinihura harimo uwitwa Adrien na Diodore na Diane bakora muri Top Sec ndabakunda cyane barizi ntabwo kino kiganiro ntabwo cyagira kikara gikunda cyane
urakoze cyane wagishikirije icyumviro cyiza cyane Nsengayire muganga yari yavuze bimwe mu byo umuntu yakora ariko reka twongere tumubaze muganga duheze indi mpanuro z'ibyo umuntu yakora ibyo umuntu yofungura kumbere kwinonora imitsi ntitubizi neza ariko ikindi kintu umuntu yakora kugira ngo abungabunga amagara y'amafitigo yiwe n'iki
egome ni kuvuga kugira ngo amafitigo umuntu ntayagware cyangwa kugira ngo ashobore kubungabunga amafitigo yiwe icyambere iyo umuntu akise mu muryango wiwe umuntu yagize ingorane y'amafitigo cyangwa umuntu afise ingwara y'igisukari akaba afise mu babyeyi biwe cyangwa mu bavukana abantu bafite indwara y'igisukari cyangwa indwara y'ivuduka ry'umurindi w'amaraso abwirizwa kumera amagabo akama agenda kwivuza kugira ngo arabise yuko izo ndwara atazagwara nubwo biba bakomeye umuntu akivuga akomeye nk'uko yabivuze kwirinda indwara isumba kuyivura nk'uko Sengayire yarabivuze ikigira kabiri iyo umuntu abona afise ibiro byinshi birenze kuko kubyibuha cyane biri muri bimwe bituma amafitigo yononekara kubyibuha cyane ibyo ni nabyo yagiye kare ariko kubyibuha cyane nacyo cyari ikivugo cy'umunsi wahariwe amafitigo mu mwaka wahera umwaka w'2017 yari indwara y'amafitigo n'ubunini burenze abantu bafite ubunini burenze barakarirwa cyane n'indwara y'amafitigo rero nk'iyo umuntu abona afite ibiro byinshi yogerageza kubigabanya hanyuma abonye ibimugoye akigira abaganga bakamufasha ibyo ni bihambaye hanyuma izindi mpanuro kuyifungurwa wanashaka impanuro nyinshi umuntu yatanga umuntu afungura ibyo afise kandi mu bisanzwe ifungurwa ibyo ari byo byose ziramera neza umubiri ariko ibyamwa imboga birazwi yuko ari ibintu birimo ibyunyunyu bishobora gufasha umubiri gukora neza ariko ikintu nashaka guhamagarira abantu nyabona ikintu cyitwa gufata imiti niyo wacu muri Afrika mu Burundi kumbe no mu Rwanda nabyo nzi abantu baragenda kuri farumasi akagura imiti atayandikiwe n'umuganga ibyo ni kuri ni bibi cyane ni bibi nashaka gukangurira abantu gufata imiti ubanze na mbere bikenewe hanyuma bwa kabiri ugafata imiti wandikiwe n'umuganga kubera yuko azi inkurikizi z'uyu muti n'uwundi ukareka gufata imiti ya magendo ahanini ndetse no kuvuga ibyo umuntu afungura naho nashimikira ku miti gusa imiti hari n'abantu bafata imiti y'ikirundi imiti y'ikirundi cyangwa imiti y'ikinyarwanda ku banyarwanda ni imiti ivura wanashaka iravura kuko hari ubuhinga kama bw'abasokuru bwo kuvura kandi ibyo turayibashimira kandi turazi n'abyisunga no mu kuvura na twebwe mu buvuzi bw'abazungu niko navuga ariko hariho imiti usanga urugero rwayo rugoye kumenya ugasanga umuntu ayifashe irashobora kumugirira nabi rero nubwo imiti kama ivura nashaka guhamagarira abantu kugerageza gufata imiti bandikiwe n'umuganga kuko urashobora kugenda ku muntu azi kuvuza imiti kama mugabo ugasanga iyo miti kama yononye amafitigo twabibonye umuntu akaja kurongera umuti w'igikigu bakamuha ibintu anywa bikonona amafitigo umuntu akaja kurondera umuti w'indwara iyi cyangwa iriya bawumuha ari umuti kama ukonona amafitigo umuntu akafata imiti yandikiwe na muganga ni ibintu bikomeye gore kandi umuntu agafata umuti ubikenewe umuntu akareka guma afata imiti ayifata ucyonye kujya ugenda muri farmasi ngo ndabona barahanye ngo umuti ugasanga ari imiti ishobora kumena amasigo ndabakararo gasanzwe abantu benshi barazi umuti witwa diclofenac. Diclofenac iyo umuntu yababaye afata diclofenac ubabare bukagabanuka ego ni byiza abantu benshi barazi umuti witwa ibuprofen abantu benshi barawufata mbere n'abantu bawufata mbere batawandikiwe n'umuganga iyo miti ibiri irashobora kubonana amasigo akononekara ku buryo atabagikora umuntu akagira dialyse umuntu akagira dialyse kandi amasigo atagikora yononywe n'imiti mumva kandi imiti isanzwe diclofenac umuti abantu bamenyereye kwama bafata canke ibuprofen umuti abantu bamenyereye kuguma bafata
iyo miti ibiri imiti ibiri y'umuganga ni imiti numva ari imiti kenshi bafata kubera baba bamenetse umutwe
si bamenetse umutwe cyangwa bababara umuntu akabyuka ababara akavuga ati ndamenetse umutwe cyangwa ababara ahantu agaca afata diclofenac kandi birahera ububabare burahera ariko ugasanga umuntu amawufata akiriwe ariyumvira kandi ntamenye inkurikizo z'uwo muti rero niyo nahamagarira abantu ko boza baragira baramera amagabo iyo bageze gufata imiti bagafata imiti bandikiwe n'umuganga hanyuma rero hariho impanuro rusange ku ndwara zose zimara umwanya muremure zo bita maladi kronike impanuro rusange ni kugira imyimenyerezo ni byiza kugira imyimenyerezo kubera umubiri urahize ukamererwa neza kandi imyimenyerezo irafasha kugira ngo igipimo cy'isukari mu maraso ntikiduge umurindi w'amaraso ntuduge hanyuma kurya indyo zitarimo isukari nyinshi kujya indya zitarimo amavuta menshi kujya indya zitarimo umunyu mwinshi kujya indya zirimo ivyamwa vyinshi n'imboga nyinshi izo ni impanuro muri rusange hanyuma cyane cyane ku ndwara y'amashitigo kunywa amazi umuntu akanywa amazi akayanywa n'uvuga nti akayanywa nk'umuti umuntu akamanywa amazi akavuga uti ibyo byose nk'iri iwacu kubera izuba rya gatanu umuntu akabira icyuya ukategereza kunywa nk'ilitiro zibiri z'amazi ku munsi akarenza akagira zibiri n'igice kugira ngo amashyigo yakore neza.
Murakoze cyane rwose. Reka twakire na nimubona amahoro neza nimubona ndabwiwe ko nimubona yatakiri ku murongo twakire Zeno uraho.
Ego ndakomeye. Nimpare namwe.
Ego kabisa turaho.
Aho Imana ishimwe. Jewe nariko ndumviriza icyo kiganiro kijanye n'amafigo kuko amafigo ni ikibazo kibangamiye la santé publique mu Burundi mbere no ku isi yose. Umuganga aratubwiye ikintu kijanye n'imiti umuntu afata igaheza ikonona amafigo. Nagomba mbaze ikibazo cya mbere yuko ko imiti nayo nyene ari ngombwa ku buzima bwa misi yose kandi niyo tujya kwa muganga batubwira ko imiti myinshi yonona igitigu eske nta mwaye iriho ishobora kwatene donc kugabanya izo ngaruka mbi ku muntu yafashe imiti myinshi.
Urabaza icyo umuntu yokora yamaze gufata imiti myinshi?
Ego nta kintu kiriho umuntu yoshobora gukora kugira ngo izo ngaruka mbi zivuye kugufata imiti iruhisha amafigo mbere washaka n'igitigu kugira izo ngaruka ziheze zigabanuke.
Reka tumubaze muganga kumbure
hanyuma ikibazo kigira kabiri nacyo nagomba kubaza mbega umuntu amenye ibimenyetso byerekana umuntu afise indwara y'amafigo niyihe ko na cyane cyane muganga yatubwiye yuko abantu bigorana kubavura indwara y'amafigo kubera bajya kwivuza batevye nibihe bimenyetso twamenyera ko umuntu ko afise indwara y'amafigo
yagira bitanga muganga yagira atanga ibimenyetso cyane cyane ku kuvyimba maguru yatanze ibimenyetso bimwe bimwe kumbure urashobora gusubira inyuma ukaja ku rubuga rwacu ugasubira mu kiganiro mu ntango no hagati na hagati yagira bisigura ariko tugarukiye muganga kuri icyo kibazo cingaruka z'imiti umuntu aba yafashe no kugabanya ingaruka zayo kibazo cyaze
Egome. Ndibaza abagize n'ibibazo birashe gose. Mugabo umuhundi Loriane ndasubiye nibutse no kwari kwa twumbinja ibimenyetso by'indwara y'amafigo. Kubera ari abakigarutse ko kugira ngo ntibagumane amadidane. Ni ukuvuga ibimenyetso by'indwara y'amafigo mu by'ukuri indwara y'amafigo umuntu atararemba nta kimenyetso na kimwe aba afise. Ni indwara itababaza. Kandi nuko nabwiye ni indwara usanga kenshi ngo iterwa n'izindi indwara zikaza mbere byonona amasigo amasigo akagwara ari uko nayo inkurikizi z'izindi ndwara. Umuntu nta n'ahantu ababara, ni ukuri nta n'ahantu ababara, ubona umuntu ameze neza atangorane, hanyuma bakaca bagira ibipimo by'amasigo kubera agiye kwa muganga gutyo bagasanga byaduze baca mbwira turarwaye amasigo rero umuntu aza kumva impinduka mu mubiri indwara igeze kure amasigo atagikora neza asigaye adasohora umwanda mutonyi neza agatangura kuvimba amaguru. Icyo kimenyetso cyo kuvimba amaguru cyangwa kuvimba mu maso cyangwa kuvimba umutima n'umutima urabyimba kubera yuko amasigo aba yagwaye cyangwa kugira amazi mu mahaha n'ibimenyetso ariko amazi mu mahaha kenshi umuntu ayabona ari uko agize ibipimo. Ariko ikimenyetso cya mbere umuntu ashobora kubona cya mbere ni ukuvimba amaguru. Icyo ari cyo mugumana naho ibindi bimenyetso byose n'ibimenyetso bishobora kuba ni indwara zose kandi ugasanga bitewe n'andi ndwara igitangura ahandi ntacyo umuntu yumva. Rero ku kibazo yabagize cyerekeye gufata umuntu yafashe imiti myinshi igasindikaza amafigo umuntu yabigenza gute, gufata imiti myinshi cyangwa gufata imiti y'umurengera ni bimwe bita mu cyongereza overdose. Umuntu ashobora gufata ikintu akarenza igipimo akarenza urugero. Icyo cya mbere ni uguhagarika icyo kintu. Nimba ariko wafata iyo miti ikakugira ingaruka mbi mu mafigo, iyo miti ni ukuyihagarika. Hanyuma rero rimwe na rimwe iyo iyo miti yasinzikaje umuntu cyane turashobora guca tumugirira dialyse gukuramo iyo miti mu maraso tukayungurura amaraso tugakuramo iyo miti. Yego. Ariko kenshi
utarabandanya gato muganga utarabandanya gato iyo umuntu kumbure bajya abantu baba banyoye inzoga nyinshi cyane bayari bafashe ibiyayurabwenge byinshi cyane nabo nyine birashoboka ko umuntu yoba yungurura amaraso kugira ngo igiti gucaba nicononeka.
Ku bintu by'inzoga, inzoga ntibikenewe ko umuntu ukwirwa yungurura kubera ibintu by'inzoga. Iyo umuntu anywa inzoga nyinshi zirenze igipimo naho umuntu aciye amushyira ahantu hantu inzoga birahera. Ubwo hariho umuntu ashobora kunywa nk'iyaruramutse cyitwa heroine. Nk'umuntu akoresha heroine iyo yagize overdose igipimo cyo hejuru cya yanyoye ibyo byayo umutwe birenze urugero, umuntu ashobora kumbwira dialyse akayikuramo heroine cyangwa kokayine iyo afite kwa muganga akareba ashobora kuyikuramo bakayungurura amaraso bakayikuramo. Ariko ku nzoga kenshi ntibikenerwa kubera inzoga umuntu iyo zimuvuyemo naho iba yatakaje ubwenge buragaruka, ubuzima bukagaruka. Ubundi uhagaritse n'imiti ni uko nyine icya mbere na mbere turahagarika imiti tuba ati yanyoye imiti nyinshi tuyihagarike. Hanyuma iyo ubonye ibimenyetso by'iyo miti hariho umuntu ashobora kunywa imiti myinshi agaca atakaza ubwenge navuga ngo agiye muri koma kubera anyoye imiti myinshi irenze urugero, turashobora guca tumubwira rero dialyse kugira ngo iyo miti tuyikuremo. Kenshi ntibikenerwa kuko kenshi umuntu ahagarika umuti ukamuvamo mu maraso birahera. Ariko iyo ari umuti wateze gusohorwa n'amasigo nayo akaba yononekaye, kenshi biterwa kumubwira dialyse kugira ngo uwo muti umugemo.
Murakoze cyane. Hariho kandi ikibazo cy'igipimo umuntu akoresha, tuvuge nk'umuntu kumbure nk'umwabivuze ko bifata umwanya muremure cyane kugira ngo umuntu arinde amenya yuko agwaye amafyigo. Hari igipimo none umuntu ashobora kuja kwa muganga ubunyine akavuga ati mumpime, ni igipimo kimeze gute, ni scanere, na maraso bafata bapima gute?
Egome, ku mafigo ibipimo birahari n'ukuri birahari umuntu wese birinda bahamagarira ko bokwegera abaganga bakabasaba ko bapimisa mu by'amafigo. Igipimo cya mbere n'igipimo cy'amaraso. Hari ibimenyetso maraso iyo biduze nicyo tubwira yuko amafigo yagwaye. Ibyo ni ibipimo by'amaraso. Hagaca haba n'igipimo cy'umwanda mutoni, umuntu apima umwanda mutoni cyane cyane arondera amaproteine. Ndabakarorero amafigo ni akayungiro kayungurura amaraso, niko kazi k'amafigo no kuyungurura amaraso. Niyumvire namwe nk'umuntu afashe n'akayungiro kayungurura ifu y'imyumbati na karorero, hanyuma nyakayungiro kayungurura ifu y'imyumbati umuntu agaca agashyiramo ubwishaza agaca yungurura ubwishaza, mwumva namwe ko budashobora kurengana muri ako kayungiro iyo gakomeye. Iyo akayungiro kayungurura ifu y'imyumbati kareta ubwishaza bukarengana ucugira uti akayumbiro kanje ntacyo kakimaze akayumbiro kateze gukora kusuzumba ati kariko karekugishaza burengana mu masigo nuko nyene umuntu turamugira igipimo cy'umukoyo turiko turondera proteine proteine ni inyabwa imbema mubiri proteine mu bisanzwe ntigishobora kurengana akayumbiro k'isigo no zigereranya mu bunini n'ikigereranyo no zigereranya n'ubwishaza rero iyo proteine zibashije kurengana akayungiro k'isigo ukazisanga mu mukoyo haba hari ingorane ikomeye y'amasigo kakayungiro kaba kagutse na kakayungiro k'ifu y'imyumbati kaba kareka umwishaza bukarengana rero mu bisanzwe turagira ibipimo by'amaraso ariko cyane cyane igipimo cy'umukoyo igipimo cy'umukoyo nicyo cyemeza yuko akayungiro gakomeye cyangwa kadakomeye ibyo nabyo ni ibipimo bisanzwe rwose kandi bishobora guhindurwa hose mu gihugu cy'u Burundi kandi no mu Rwanda nyirazo ko ari uko nyine ni ibipimo byoroshe bikorwa no mu masantre de sante davi y'amavuriro mato mato yo mu madistrict hanyuma hari igihe biba ngombwa yuko umuntu agira igipimo cya ekogarafi nakujya iyo umupfasoni yibungenze agenda kwa muganga akabwira umuganga ati muganga ndibungenze none mbega mfise umwana w'umuhungu mfise umwana w'umukobwa mbega muri inda yanjye ko mbona nini harimo umwana umwe cyangwa harimo masa gutyo umuntu n'umuntu umuganga agaca amubwira ekogarafi agaca amubwira ngo ufise umwana w'umuhungu umutima wiwe raba akamwereka byose rero na twebwe ku mafigo umuntu arashobora kuza kwa muganga kugira ngo amubwire ekogarafi y'amafigo akakwereka amafigo yawe uko ameze cyane cyane nko ku bantu bafite ingorane y'utubuye mu mafigo ugahita ukamwereka uti amafigo yawe ameze neza ameze neza afise iforoma nziza kandi nta mitubuye turimo cyangwa turimo naho umuntu akatubona rero icyo gipimo cya ekogarafi nicyo gipimo navuga cya nyuma kita cyerekana amasigo ukuntu ameze ariko ubwa mbere tubanza kubagira igipimo cy'amaraso n'igipimo cy'umukoyo tukemeza ko amasigo akomeye imbere y'uko tubanza kuyandika n'icyo cyuma cya ekogarafi
hama ku bijyanye n'ibiciro by'ibyo bipimo bigeze nko kurangahe ibyo muzi ngahe Bujumbura
reka ndabakarorero n'icyo gipimo cyo kuraba akayungiro k'isigo icyo gipimo cyo kuraba akayungiro k'isigo igipimo cy'umukoyo isanzwe naho je mperereye ku bitaro Prince Regent Charles icyo gipimo kirishwa igihumbi n'amagana atanu y'amarundi n'amafaranga adashobora no kugura n'icupa ry'ikiyezi cya Amstel icupa rya Amstel rirarenze ayo mafaranga ni ukuvuga ni igipimo kizimbutse igihumbi n'amagana atanu n'idorari rimwe ntirishika nibyo mu gihugu cyacu hariyo abakene ariko igihumbi n'amagana atanu wafashe umugambi wo gupimisha igipimo cy'amasigo ayo mafaranga si menshi rwose igipimo kandi gisanzwe kandi gitanga amakuru akomeye rwose ku kuntu akayungiro k'isigo kameze hanyuma nk'ibipimo by'amaraso tugira byo gupima amaraso n'ibipimo bizimbutse bidashobora gusaba ibihumbi icumi by'amarundi ni nk'itike ya bisi umuntu ava no mu Kayanza ajya i Bujumbura no gusubira inyuma ibihumbi icumi ni ukuvuga si amahera ahanitse rwose yobuza umuntu kwivuza ni amahera make cyane ni amahera make ni uvuga ugereranije n'agaciro k'ubuzima bw'umuntu
birahambaye cyane kandi urakoze cyane kuri aya makuru kuko benshi batogeza ko baba ariko baribaza ati bigugwa ngahe byose bigaruka ku mafaranga noneho tubwira aho mu gisagara cya Bujumbura cyangwa mu gihugu ko ariho uri kurakorera ni hehe abantu boja kwivuriza amafyigo cyane cyane ahafise ibyo byuma watubwiye bya dialyse mu gisagara no mu gihugu
mu Burundi ni ukuvuga ubunye ni ukuri ni ubwanyi turafise amahigwe kuko turafise ibyuma bya dialyse ubunye mu myaka iheze nashaka ndababwire yuko nk'umuntu arwaye nka malariya amafyigo akononekara uwo muntu yaca ahwera ariko afise uburyo naho yaca agenda kwivuza muri Kenya cyane mu Rwanda abarundi benshi baragiye mu Rwanda bagiye muri Kenya bwa Uganda kugira ngo amasigo yarwaye kubera iyo dialyse ariko nabwo ndababwiye ko ubunye mu Burundi iyo dialyse ikorwa kandi ikorwa neza reka nababwire ibitaro bimwe ibyo jewe nzi ku bitaro nkorera ko hôpital Prince Regent Charles i Bujumbura mu Buyenzi hariyo dialyse kandi ikora neza turakira abarwayi bava Bujumbura bene abarwayi bamwe bamwe bava mu mihinga ya ruguru hariho ku bitaro bikuru byo mu Kamenge bimwe bazi bose izina rya hôpital Hohaled Hohaled nayo ni ibitaro bikuru bya kaminuza y'u Burundi naho hariho dialyse ibitaro by'abasirikare mu Kamenge, ibitaro by'abasirikare mu Kamenge bifite dialyse, ibitaro by'igipolisi n'ibindi bitaro byo hagati mu gihugu n'ibitaro by'Ikarusi.
Murakoze cyane gose. Uyo yari muganga Sylvain Pierre Nzeyimana kuri Prince Jean Charles, ibitaro ibujumbura mu Burundi, yadufasha gutegera ikibazo cy'amafyigo. Murakoze cyane gose muganga. Ndashimiye namwe mwese mwaduteze amatwi n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma. Mwari muri kumwe na Ryan Itangishaka, ndabashimiye.
Turashimiye mugenzi wacu Oriane Tangishaka kama kiganiro muri sangaje ko dushikiza.